Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turaramukije nshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fiden Yongabo. Umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi burafise ibintu byinshi byo kurata mu bijyanye n'ivyereke ingenzi kiyaga Tanganyika kirimwo. Yamara mu muyobozi w'igisata c'ingenzi mu bushikiranganji bujejwe ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi mu Burundi, George Nimenya, yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2022 ko naho ibintu byo kurata ari byinshi mu gihugu, gushika ubu ibintu bidatunganijwe neza muri ico gisata, harimwo no kuba atategeko rigenga ico gisata rirashigwaho muri iki gihe. Yariko yerekana uko igisata c'ingenzi cifashe mu Burundi. Amenyesha ko amafaranga yategekanirijwe igisata c'ingenzi adakwiye umuntu abigereranije n'ibintu bikenewe kugira ico gisata gitere imbere. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro biri mu gihugu. Yamenyesheje ko ari mu cankuzo ku Burundi bwicaye kugahiye hamwe ibintu vyotunganywa neza mu gisata c'ingenzi. Niki hereta y'u Burundi yokora kugira itorere inyishu inzitizi zihari mu bijanye n'igisata c'ingenzi kugira u Burundi ntibusigane inyuma y'ibihugu bibanye? Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Twatumiye Audace Ndabahawe ayoboye igisabo Tours, ishyirahamwe ryigenga ryishinze guteza imbere igisata c'ingenzi mu Burundi mu guhaka ryo abanyamahanga ko kugendera ibibanza vy'iratiro mu Burundi. Na Eric Rugerinyanga akorera ishyirahamwe Group ASEK rikora ibikorwa vyo kubaka, akaba amaze imyaka 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika. Bombi bari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Yambo neza.
Nashaka ntangurire kuri wewe Odas, kuri ivyo bibanza vyiratiro bivugwa ko ari ibibanza bitari bike mu Burundi, mwo biducira ku mayange ni nk'ibihe?
Ego, murakoze cyane. Ntanguye nanje kubara mutsanda mutsana ariko barazikurikirana bose aho baherereye mu bice byose by'isi. Ego, sinzi ko natanga kwidondora nuko mwabivuze. Nitwa Odas Ndabahawe, hanyuma nkaba ndongoye ishyirahamwe rijejwe guteza imbere igisata c'ingenzi ariko kandi no guha akaryo Barundi n'abanyamahanga kugira ngo bashike mu bibanza vy'ibihugu bitandukanye. Nabandi umwe mu batanguje iryo shyirahamwe. Hanyuma mu Burundi dufise ibintu byinshi byo kurata, duhereye ku bijanye na kahise bafise ibibanza bitandukanye zerekana ko ubutwari Abarundi bari bafise kuva aho hambere hahise ku ntwari wa cami, ariko kandi turafise n'ibijanye bavuga n'ibidukikije, aho ndavuga ibinyabuzima. Turafise amashamba kimeza atandukanye, ariko kandi turafise n'ibindi bintu kama navuga nk'amashuha canke amasumo ibyo twita mu gifaransa mashi, ariko kandi turafise navuga ibindi byinshi mu karasa ndetse karanga tumba ibijanye n'intambo. Aho tuzi ko ingoma z'u Burundi ari ingoma zizwi cyane ku isi, nibaza kandi ko ari zo za mbere. Turafise n'izindi ntambwe zitandukanye aho muntara kama gize Burundi intare yose cyangwa ifite ntambo yayo ugasanga rero gifite ntambo nyinshi ziga ibitandukanye kandi bikerekana utundi dufise mu bijyanye na karanga haruhande yaho turafise ibiyaga bitandukanye duhereye navuga mu manuko dushyira uburengero ariko kandi turafise n'ibindi biyaga mu buraruko ndetse hari ikiyaga gisanzwe kizwi cyane nemereye mu bumanuko ikiyaga cyitwa Tanganyika ni ikiyaga kizwi cyane kitazi gusa kubera ishoba k'imiyaga bitanga ifi nziza cyangwa ifise ifi zitandukanye ariko n'akayaga gisanzwe bitanga ndetse n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukora kuri icyo kiyaga haruhande yaho gifise amazi meza yego umuntu ashobora gukoresha ndavuga kandi n'ikiyaga na cyane kizwi ikiyaga cyitwa Ibihinda ni ikiyaga cya kirinyoni zitandukanye ziva mu bice bitandukanye by'isi mu gihe muri Uganda agiye muri ibyo bice by'isi usanga hakanye rero ni nk'igitangaro kidasanzwe kuko ni ibintu bimeze nk'ibindi aho hantu hariho n'ibindi byinshi aho nshyira mayange ntavuze ibijyanye n'ifunguro cyangwa ifungurwa aho usanga no mu karere dusanzwe turimo ifungurwa zo mu Burundi ziryoshye cyane gusumba aho ndavuga kandi n'ukuntu abarundi basanzwe bakirana igihe bakiriye abanyamahanga bamuberekana ko iminsi yose bahaje barisanga ko batifuza ko hari umuntu yose uri inyuma avuga nta Burundi avuga ko yaba yarakiriye neza
urakoze
bitwararika abanyamahanga bamaze bakora byose kugira ngo bumve ko bashyitse mu Burundi bashyitse koko mu mutima wa Afurika.
Rugerinyange Eric, umaze imyaka ishika 15 ukurikirana ibyerekeye ikiyaga Tanganyika mu byo Audace ndabahawe Eric aravuga byo kurata yavuze mu ico kiyaga gikomeye cyane kiyaga gifise ifi nyinshi amazi meza kubwanyu ico kiyaga mu maze iyo myaka yose mukurikirana mwovuga akamaro gifise ni agaciro kacu kubijanye n'ingenzi
ndabaramukije amahoro je ni Mariko Rugerinyange
Murantunga Mariko
rero yego nashoboye kumwumva neza kuko ndumva ko amajwi atameze neza ariko nuriye kubikiyaga cha Tanganyika icambere cyose kubanza kumenya icyo kiyaga cha Tanganyika uko kimeze mu byerekeye uburinganire ni ikiyaga kigira kabiri tuvuga muri Afurika kinini havuye ikiyaga cya Victoria kuko Victoria nicyo kinini gifite ubwaguke bwa kilometre kare cyababa 69,500 ikiyaga cya Tanganyika rero kigira kabiri gifite uburinganire bwababa 32,900 ariko urabye mu burebure ikiyaga cya Tanganyika nicyo kizibere mu bwaguke cyane kuko gifite ibirometero 72 mu burebure ni 677 hanyuma rero mugabo hari icyo cyishangije ngaha muri Afurika ndetse no ku isi kikaba kigira kabiri mu burebure uja mu kuzimu bungana kilometero ni metero 70,000. Nyuma rero nicyo ni ikiyaga gifite amazi menshi muri ibi biyaga dufise hano muri Afurika kuko gifite hafi ibyo twakwita amakilometero kibe 18,900. Ibyo rero nabyo aho ikiyaga kiri uno munsi ni ikiyaga cyiza nk'uko yabivuze uwambanjije kuko gifite amazi meza iyo twita rezo duse ku isi kiri mu bya mbere hanyuma rero kandi kikaba kirimo ibinyabuzima byinshi cyane birenga 1,500 bavuga ko muri byo 300 atahandi byo bari ku isi rero urumva yuko icyo kiyaga ni ikintu cyiza kandi aho kiri uretse ayo mazi meza n'ibyo binyabuzima n'ahantu hameze neza urazi bihugu bigikikije twebwe naho ihindagurika ry'ibihe rishika si kenshi usanga ubushuhe n'ubukanye byahindutse cyane ku buryo bibuza abantu kubaho neza. Hari akayaga keza naho haba ubushuhe, iyo uri kwitanganika ubwo bushuhe ntibwumva, aho uri hose kwitanganika ubushuhe ntibwumvikana cyane kubera umuyaga waho mwiza. Hanyuma rero uti akamaro naka akamaro ni kanini cyane, hamwe ibyigwa byokogwa neza abantu bakabakiga ni kiyaga gishobora kuzana ingenzi nyinshi, hanyuma rero izo ngenzi nazo murazi yuko zizana amafaranga y'agaciro.
Reka turaza ku ego mubandanye gato ariko turaza kugaruka ku gaciro ico kiyaga gifise mu bibazo biri imbere bivunagure gato y'ubu.
Ego para kubabwira uko kiyaga cyatanganika kiri, ariko hariho n'akandi kamaro dufite abanyagihugu baba muri ibyo bihugu, kuko baragisoromamwo bakaronkamwo ingene babaho, kandi gikora n'akazi kugutwara ibintu n'abantu. Hariho rero ibikorwa bitari bike icyo kiyaga gikorera ibyo bihugu, hanyuma ibisigaye mbindiriye kuri ibyo bibazo. Murakoze.
Murakoze. Mushikiranga yobozi ajejwe igisata c'ingenzi mu Burundi George Nimenya yamenyesheje ko ku bibanza 127 byemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ngo ari byo kwitwa ko bikora neza. Audace ndabahawe ku bwanyu, no kubera iki ibibanza byinshi bidakora ari 10 gusa ku bibanza 127 byemejwe n'abahinga mpuzamakungu, byaba bitumwa n'iki?
Ego murakoze kuri icyo kibazo. Navuga ko hari ibintu byinshi yabikenegeye ibanza bigashyirwa ku rugero rw'ibindi n'abahinga. Nibaza mu bimwe mu bituma ni uko ushobora gusanga kugira ngo ushyire muri ibyo bibanza hatagendeka neza, ugasanga amabarara ntibifashe neza, ariko kandi ugasanga ingenzi mu bisanzwe bitembereye ahantu hari ibintu bidakerezwa kuharonka, ari ibintu bibafasha kwigona amasase nubwa bifungurwa canke ibinyobwa, ugasanga ivyo bintu biri hafi yabo, ariko kandi ugasanga kimbure ntibashobora kuronka abatuye ku musaya, nuvuga ntibashobora kuronka uburaro canke inokwita hotel kugira ngo bumve ko bashobora mu gihe baba barushe kwihutira ngaho cyangwa no kuharara bakaharara. Hashobora kuba n'ibindi bijyanye kimbere n'abakira ingenzi n'ibyo bibanza abo twita egide turistike, ugasanga ntibafite ubumenyi bukwiye bwo kwakira abo bantu, hanyuma kandi ugasanga icyo cyose bakenereye kose icyo baronkako. Navuga ko rero ushobora gusanga hari n'ibindi bituma ibibanza bitaba biri ku rwo rwego, ariko ibyo naba ndavuga ni ibyo.
Ego nawe Eric Rugerinyange, nk'ikiyaga Tanganyika n'ikiyaga kinini, ariko muravuga ibintu bishobora kugira akamaro ku bijanye n'itunga, ku bijanye n'ingenzi mu Burundi, ikintu mwe mubona cokorwa ku kiyaga Tanganyika kugira ngo abanyamahanga bagihurumbire kurushiza ni nk'ikihe, nkuko mwakurikiranye ico kiyaga imyaka irenga 15?
Murakoze. Icokorwa bimwe bimwe karatangiye gukorwa, kuko murazi yuko kugira ngo abantu bashike ahantu bisaba inzira bacamwo. Igihugu c'u Burundi rero cayisuganije ubu amabaraba ibarabara rinini rica ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika ririko rirasubirwamo rigirwa neza, igice kitari gito kinini, kandi ubu i Bujumbura ugashika ku mupaka wa Congo, Repubulika Demokratika ya Congo, ugashika ku mupaka wa Tanzania Nyabagendwa. Icyo ni cya mbere kandi n'ikintu gikomeye. Hanyuma rero ikiyaga cya Tanganyika izokorwa mu bintu bitari bike. Gifise uburebure ku ruhande rw'u Burundi bungana n'ibirometero 180. birimo ama hektare yababa 900 yokugira ngo bashobore gukoreramo kandi harimo n'inzuzi nyinshi zica muri ako gace kose k'ibirometero 198 zirenga hafi 50 bivuga yuko ibikorwa byakorerwa atari bike dufatiye ku kiyaga cya Tanganyika kubera yuko ari kiyaga ndetse isi izi n'abandi bantu batari bake bazi tukaba tuzi ubutunzi bwacu tukaba tuzi n'aho giherereye uko hameze iyo ibintu iminsi yose bimeze neza umutekano umeze neza hakaba hari amahoro muri ibyo bihugu biroroshe hacakorwa izigu cyo kugwa rero ni byiza yo kugira ngo barabe ibikorwa byahakorerwa ingene hokubakwa ingene hotegurwa neza ingene ibidukikije byahakingirirwa kugira ngo bibe ibibanza by'iratiro nk'amashamba yegereye icyo kiyaga ingene amafi yaho yobungwa amazi akabungwabungwa hanyuma rero ibyo byigwa bikerekana neza ibikorwa byahakorerwa mudufashe mu gace kamwe kamwe ukwako
turaza kubigaruka ko muheraheze ico cyumviro turaza kubigaruka ko
urumva rero icyo hakorerwa ni byinshi kuko ikiyaga cya Tanganyika ni ibyo twakwita nk'ikinogo kirimo inzahabu naho tutaragishikira
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite Vianney uratwumva
ndabumva
Vianney uhamagaye urihe
ndi muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura
ubuse ikibazo ubaza abatumire cyangwa ubuse icyumviro ushikiriza
icyumviro
ubishikirize
ubwo nk'uko mwayivuze ikiyaga Tanganyika n'ikiyaga gifitiye akamaro igihugu ndetse n'ibihugu bihana urubibe rero intambamyi ahanini mbona ni uko muri iyi minsi harabaye ituruka ry'amazi ku rugero ruteye ubwoba ariko nibuka igihe umukuru w'igihugu cyacu yagenda muri Belgique mu Bubiligi hariho wamajije igicumviro cy'uko afise uburyo butuma ikiyaga Tanganyika kitaguma kiduruga magaduga rero nka leta yari ikwiye gukurikirana uwo muhinga kugira ngo ashobore gutunganya neza icyo kiyaga amazi ntiyongere kuduga hanyuma ibyo bibaye leta yoca yitunganya neza ikubaka ibibanza by'iratiro amahoteli y'ingenzi n'ibindi byo kwinezereza kugira ngo ikiyaga Tanganyika gitange umusaruro hanyuma n'igihugu kiharonka kuko gitera imbere hanyuma si Tanganyika gusa ibindi bibanza by'iratiro bikwiye gutunganywa neza kuko umuntu agiye kuraba kino gihumbi bibanza by'iratiro byaribagiwe byarafashwe nabi leta yari ikwiye kurondera uburyo cyangwa ikarondera abanyamitahe bagatunganya neza ibibanza by'amaratiro ni byinshi mwazuze gutigiri yashika mu ijana na mirongo
na mirongo ine ijana na mirongo ibiri n'indwi murantunga
ego urumva ko rero leta yakwiye kurondera abanyamitahe bagatunganya neza ibyo bibanza ku buryo bishobora kwakira ingenzi
murakoze
iruhande yaho uko alo
muheraheze
ego bati bagiye kubaka n'amahoteli kuri ibyo bibanza kuko hari ingenzi zishobora kuba zishima kiyakwashyatiro kanaka ugasanga biri kuyatanga umwenda ku gihugu rero kimenyetso cyo kuvuga cyane cyo kuko turiko turahomba ibindi bihugu nibyo usanga baronkeramo uburyo bateza imbere ibihugu byabo
murakoze
natwe mu Burundi tugasamara icyo kintu burakwiye kubifata mu minwe kugira ngo natwe tube ku rugero rw'abandi murakoze
murakoze turagushimiye Vianney kuri icyo cyumviro Tito na wenyine ku murongo wa telefone Tito uratwumva?
Ndabumva cyane.
Tito uri he?
Yihani nataka ikigari.
Ufise icyumviro ikibazo baza abatumire?
Ndiye gitekereza kuko nk'abarundi n'abantu b'ifuti zacu n'abaturanyi. Kandi n'umuturanyi ari gutera imbere ntabwo bayikoze yuko mugenzi wawe yasigari inyuma. Ntekereza ko mu Rwanda dufite gahunda yo guhita Rwanda abarundi nabo bafite byinshi byiza bitatse igihugu cyabo. Nifuza yuko bajya bagira abaterankunga bo hanze bakaza baza gusura igihugu bakabatembereza aho ngaho kuri Tanganyika bakagirana imishinga yagutse kugira ngo bya byiza bitatse Burundi birusheho kumenyekana cyane cyane ko iterambere ryagutse Burundi bukarushaho kumenyekana mu bihugu bagenderanira kandi bakorana n'imishinga yagutse.
Murakoze Tito. Turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Murakoze.
Murakoze cy'Amerika turabakunda.
Odase ndabahawe kuri ivyo vyimviro bishikirijwe na Vianne na Tito mu bivuga kwi.
Ego, icyo sha Tito sinacumbise neza ko uyu wundi yatanguye. Ni novuga n'umwitwarire kwa twese novuga abarundi naho ushobusanga bamwe akabu ushobozi dufise kugira ngo dushobore gufasha mu iterambere ry'ikiyaga kugira ngo ikiyaga gishobore kuvamo umusaruro ukwiye. Ariko nibaza umuntu wese arashobora gukora icyo ashoboye ariko mugabo ufite uruhare rwa mbere leta kugira ngo ishobore gushyira uburyo muri icyo gisata kugira ngo hatunganye ibibanza bijyanye biriya ariko kandi ikongera mu gihe uburyo butaboneka igaha akaryo abanyamitahe baba abarundi cyangwa abanyamahanga kugira ngo bafashe mu guteza imbere ibikorwa na shanshani bikorerwa muri icyo kiyaga canke ku nkengero z'icyo kiyaga. Nibyo hari abo tumaze kubona bafashe iya mbere n'ubu bariko barakora bitari bike kugira ngo icyo kiyaga kibane kimera neza. Turiko tuja nko mu Rumonge hari ibibanza bimeze neza bikwega ingeseri ejo twibaza ko ibyo bibanza nk'ibyo bizwa nibyo byotuma iyaka Tanganyika kibana bitera imbere ariko tukumva ko niyo n'abanyagihugu nabo nyene bafite uruhara ntangere mu bivanye n'ibikorwa bakorera ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika bakareba ko ibikorwa ariko barakora atari ibikorwa biza byonona ikiyaga Tanganyika ko biza bisahiriza cyangwa bituma ubwiza bw'ikiyaga Tanganyika bubanza bugaragara. Rero nibaza ko ariko cyo umwe wese mu kubungabunga ikiyaga Tanganyika ndetse n'ibinyabuzima birimo ariko kandi leta ikaba ifite uruhara ntangere kugira ngo ibikorwa bikorerwa muri icyo kiyaga cyane ku nkengero z'icyo kiyaga bibandanye bitera imbere rwose.
Murakoze Mark Rugerinyange ku vyerekeye ico kiyaga Tanganyika. Haravugwa ko hari amazi yari yongeye inyubako abantu bakubaka ku nkengera zaco n'imicafu y'amahinguriro yisuka muri ico kiyaga hamwe n'ivyatsi bisingaruka mbi nyimba vyitwaye ya Saint. Ibikorwa biriko bihabera kugira ivyo bibazo bihave ikiyaga kigume kimeze neza nkuko mu byifuza nibihe.
Emerson washaka kubyumva mu byiyumviro baterereye kuko ndumva ko biranirire bitameze neza ariko kuzerekeye amazi aduga. Amazi kuduga kwa Tanganyika ni ibintu abantu bakwiye gutahura kuko bivana n'imvura yaguye kandi bikavana n'amazi yasohotse. Imvura rero iguye ari nyinshi uko amazi asohoka ni kwa kundi kuko dufise uburyo bubiri bwo gusohora amazi asohokamwo n'amazi asohoka habaye iby'imyuka iva mu kiyaga co nyene hejuru kubera ubushuhe umubisha ukaduga amazi akavamwo ari vyo binatwara ndetse amazi menshi. Hanyuma rero tukaba dufise n'uruzi bita Rukuga hariya muri Congo aho muri provensi ya Tanganyika aho bita Karimi itwara hagati y'ibice bitandatu gushika ku 18 mu gusohora amazi ariko wayava ku kiyaga nyene nyezina ari hagati ugereranije ufashe ibyo twokwita moyenne ni ukuvuga urugero rwo hagati na hagati mu bice 82 rero iyo imvura iguye ari nyinshi turitega yuko amazi aduga nk'uko iguye ari nkeyi bitera ibibazo iguye ari nyinshi bitera ibibazo ko amazi araduga iguye ari nkeyi bitera ibibazo kuko amato ntasubira gukora nk'uko yahora akora rero ibikorwa kuri ico kiri kubwira ko ngo hariho ibyigwa nibaza ko biri mu nzira kugira ngo barabe ukugene bogeza gucungera amazi ntazorenge urugero kandi ntagabanuke ku rugero rudashimishije ibyo ubu ntaco nubivuga kuko ni ibintu bizoca mu bihugu bine bamaze kubikora bakabinonosora bazobitubwira hanyuma ku byerekeye ibyo by'imicafu yisuka mu kiyaga cya Tanganyika ubushikiranganji bubijejwe bwaratemeye kandi nibaza ko n'inkingo zafashwe urabona yuko hariho bujya mu mwanya buja kukonona ikiyaga bukica amafi bukica n'ibitari bike bwarahagaritswe n'ibindi imivu itwara iyo micafu bari baragerageje barabikuramo n'imicafu mu Bujumbura barabisaho bayihingurira mbere yuko amazi asubira kwinjira mu nzuzi aba yahinguwe yasubiye kuba amazi meza arizo twita station depuration iri hariya ku buterere urumvise n'ibikorwa byakozwe kuva kera hanyuma rero harimo mugabo wo ku misozi biva ku misozi naho bitari byinshi biriho bija konona ikiyaga ibyo byatsi nabyo byitwa yosente hariho abantu baraza barabikuramo nibyo sibike mugabo si na byinshi cyane ariko aho bigiye bironona ariko abantu baza barabikuramo narabonye ko hari abantu kuri bazitarika ndetse tubona bashimira kuko bakora igikorwa cyiza
ariko
rero wavuze ati byiza
mu bivunagure
byo byiza bubatse amahoteli ibyo rero ni ibintu bisaba ibyigwa kuko kubaka ku mazi hariho ubuhinga bisaba ibyo bazoraba n'ahandi byakozwe ku buryo abari kubakayo bubakisha ubwo buhinga kugira ngo amazi naho yoduga ntiyonone n'iyo kandi agabanutse ntiyonone ibyo ni byo byigwa byoje imbere kugira ngo turabe ibikeneweho
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dusize Claude ku murongo Claude uratwumva
ndabumva cyane
Claude uri he
ndabaramukije kandi ndi mu gihugu cya Tanzania ngahekeranye na Kigoma
ufise ikibazo icyumvira
cyo ikibazo nagira ndamubaze ni mu mubarize none kubera iki icyo iyo imvuze ibidukikije harimo abashatse kuvuga bijya bibakwiye n'ibindi bintu guhera ku mvubu ingona usanga iyo zabaye nyinshi zitera mu banyagihugu zikabategera dufate zikabagirira nabi none nta kuntu kwegera bitunganya ukundi bakacubakira ikigo cyabyo bikareka kuza bironona cyane cyane abantu fate n'imirima y'abantu n'ibindi nyene bikoko bitukikije bito bito byabyo hanyuma ku byerekeye na byo ibihe urabona ubuye turi mu gihe cy'imvura baba bakwiye kubivuga hakiri kare nk'abantu usanga barubatse ku kiyaga cya hafi y'ikiyaga cya Tanganyika bakavuga muri iki gihe muribe ko imvura izogwa ari nyinshi kugira ngo niyo yamara kugwa abo bantu bazobe bapfuyeyo jewe ikibazo cyanje cyari cyo ntimumumbarize aze kumenyesha murakoze
murakoze Odas ndabahawe mwa mwishura
ego kuri iki kibazo cyanje kijyanye n'ibinyabuzima bimwe bimwe biva mu mazi bigeramiye navuga abantu baba hafi y'aho bisanzwe biba nabyo ni
ni kibazo kitoroshe ariko nibaza ko leta ishobora kubishyi fashije kugira ngo ibintu bisubire mu buryo hanyuma ibinyabuzima bisanzwe biri mu mazi hako byonona ahubwo bize nk'akarusho mu guteza imbere mu kuvuga ibijyanye n'ubutunzi mu Burundi. Ariko kandi nkavuga nti n'abasanzwe bakoresha sekera Tanganyika cyangwa abagendera hafi yaho ibyo biko kuri sanzwe biba mu Rwanda bimwe n'usanga hariho ibyapa bibagarisha ko imbibi uko bakoresha sekera Tanganyika cyangwa ibindi bibanza ko bobanza bakamenya ko aho hantu hari ibyo bikoko bishobora kwigendera cyangwa bigasanga byonyine n'ubuzima bw'umuntu. Rero nibaza ko ku nzego zose baba bahagendera ndetse n'abagiye gutunganya ibyo bibanza ko bakwiye kurabira hamwe ukuntu ibyo binyabuzima bishobora byonona ahubwo byeza bisahiriza gutunganywa cyangwa mu bijyanye n'ubutunzi bw'uko byaronkwe. Rero hanyuma kandi abagendera bagakurikiza ibyo impanuro baba bahawe kugira ngo amagara cyangwa ngo bakomerekeze. Nibaza ko ku mpande zose dushobora gukorana ibintu byose bikagenda neza hanyuma ibinyabuzima bigakingizwa ariko kandi bikabandanya biteza ingenzi.
Naho kuri iki kibazo yavuze ngo mu gihe nk'icy'imvura ngo kububatse hafi y'ikiyaga ngo ko baba hari uburyo ngo buburigwa ngo imbere ko iyo mvura igwa amazi y'ikiyaga kahakwiragira ngo bakaba bahavuye.
Ego nibaza ko ku basanzwe bafise ibibanza cyangwa amazu y'ingenzi haruhande y'ikiyaga Tanganyika nibaza ko bashobora gufashanya n'abajyeje kuraba ibyirere ukuntu bihindagurika kugira ngo bamenye icyo byari imvura ishobora kugwira ariko kandi bakamenya mbega mu gihe imvura iguye ari nyinshi twazifatamo gute mbega n'ibihe twokora kugira ngo dukinge kugira ngo ibyononekara ntibibe byinshi kuko twabibonye ko amazi muri ibihe bihetse yononye ibitari bike hanyuma atuma igifata cy'ingenzi nacyo nyine gishyikirwa haruhande y'uko twari ko duhangana n'ibibazo bijyanye na covid n'ibindi byaje konona cyangwa kubangamira igifata cy'ingenzi. Nibaza nti rero abo bose basanzwe bafise icyo gukoramo icyo gifata boja hamwe hanyuma bakaraba mbega mu gihe cy'imvura cyangwa igihe amazi yaraye menshi hokorwa iki kugira ngo dukinge naho ibyononekara byaba mugabo ntibibe byinshi kugira ngo abasanzwe bakoramo icyo gifata babandanye bakibyaza umusaruro nk'uko babyifuza.
Murakoze Gordien. Nawe nyine aratwakuye Gordien, uratwumva?
Nahora
Gordien, uhamagaye urihe?
Burundi ikaro
ofise icyimviro ikibazo.
Oya yeme ikibazo kandi namwe namwe mu gihe ahoye nka namwe adatse bega hoteli cyeri yake Tanganyika ni hoteli yabusha kiya kiya Tanganyika kandi ni hoteli y'umuntu icyakabiri ariko arako kugira kugira ikiyaga Tanganyika cyangwa ikinyenyeri kimwe neza mwabo nzi guhaza nari nzi.
Mark Rugeni Nyange mwa mwishura. Rugeni Nyange sinzi nganda twumva neza. Odasse ndabahawe mwa mwishura uyu Gordien.
Ndabumva neza.
Warahamagaye itwa Gordien ariko arabaza niba nabyumvise neza yabajije ngo niba ihoteli Tanganyika ngo ari y'umuntu.
Ihoteli Tanganyika.
Sinzi kwa kiri ku murongo.
Halo.
Gordien uracyari ku murongo?
Halo.
Gordien uracyari ku murongo?
Yego.
Wasubiramwo utwo tubazo warubajije neza kugira abatumire bavyumve.
Nabaje tusi hotel tusi dia ke Tanganyika ni umuntu cyangwa ni hotel yakona ya kayi ya nyera ni cyo kiyaga cyakabiri tusi ariko arakomeje kugira icyo kiyaga gihinduwe neza.
Murakoze. Mark Rugeni Nyange nimba numvise neza arabaza ngo hotel ngo source Tanganyika ngo ko ari y'umuntu ariko arabaza ngo nikintu cyokogwa kugira ikiyaga Tanganyika gibungabungwe neza.
Okay.
kuki hoteli si shobora kucishura sinzi nyeneyo kucerekeye nyine kiyaga cha Tanganyika cyo tunganywa ari zo dukwiye kubanza kumenya kandi twabonye muri uwo mwaka uheze turafite amazi yagarukiye kandi birababaje hari ibintu bitari bike byononekaye amazi yasambutse amashuri n'ibindi byononekaye amabarabara amamwe yarononekaye rero turafite aho amazi yagarukiye tubona uno munsi icyo sabwa nuko kugira ngo imbere ko tubitunganya abantu amazi yapomotse kuyasanura burindirira kugira ngo ntibahombe kabiri icyo ni cya mbere ikigira kabiri nuko muri ibyo bice amazi tubona yuko ashobora kuduga kububaka uwo barabangirije hanyuma ibyigwa byo gutunganya amazi kugira ngo tumenye urugero ntarengwa abantu bashobora kubaka ko bikabanza bigakogwa uko niko atabyigwa bihari ntaco tunganywa kuko amazi ya Tanganyika ari hagati y'ibihugu bine u Burundi harya bufise ibitoyi bingana 8%, Zambia ifite 6%, ibindi bigace bigaburi bisigaye Congo ni ifise hanini ni kuvuga rero ko ibyo byigwa bitaraba u Burundi gusa kuko gutunganya ingene amazi yomera neza ntaze konona nibiva kuri ibyo bihugu bine bishobora kuva ku Burundi gusa ariko u Burundi ndazi neza ko aribwo bwari bwatanguye kugira ngo ibyigwa bikogwe ibiheruka mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze byabaye inyishu yaratanzwe hanyuma turarindiriye ikizovamo rero abantu bobangira kugira ngo ntibasubire gutakaza ibintu byabo ko amazi ntumenye igihe adugira canke babanikira ibyo nibyo novuga kuri icyo kibazo sinzi ko nobanishuye neza
murakoze nibaza ko mwamwishuye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Ubandi barara igira hirya ariko mada erego akwiriye ahantu hose uwinyegera ariko abanyabugungire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndiwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana shefe
wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi yapapapapapa shefe twigende kombo taxi yaje Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi Mwite guri wakani muka yezu kahona
La Benevolencia Grola
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku byo Burundi bufise ibintu byinshi byo kurata kubijanye mu bijanye n'ivyereke ngenzi ikiyaga Tanganyika n'ibiyaga byo mu buraruko bw'igihugu birimwo abatumire bacu ni Audace ndabahawe ayoboye igisabo tours ishyirahamwe ryigenga gishinze guteza imbere igisata cy'ingenzi mu Burundi no guhaka ryo abanyamahanga ku kugendera ibibanza by'iratiro mu Burundi turi kumwe kandi na Marc Rugeninyange akorera ishyirahamwe groupe ASEK rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka 15 akurikirana izerekeye ikiyaga Tanganyika bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi nashakanze kuri Audace ndabahawe kuba atategeko igenga igisata cingenzi biri mu byo ibibazo intambamyi ujejwe igisata cingenzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi yashikirije ku bwanyu nizihe nkurikizi kuba iryo tegeko ritariho bigira kuri ico gisata no kugiteza imbere
ego murakoze kona iryo tegeko ritariho hariho ibintu bitaheza ngo bigende neza kuko nicyo nibaza cyo hagari gifasha gutanga intumbero yo kugira ngo umwe wese na franchise mu bajeje gufata ingingo babone ukuntu ibikorwa byo mu gisata byotemberezwa hanyuma ugasanga n'abasanzwe bakora mu gisata ntibaronka akajya kukariza ubwenge cyangwa ubumenyi eka ndetse ntibaronka nuvuga ntibashigikirwa nk'uko byatekereza kugira ngo barangure neza ibikorwa byo mu gisata ariko kandi nibaza ko kugira ngo bakorwe kino gisata nuko baba bamenye ibisanzwe bikorwa ngaha mu gisata ibyo rero mu gihe cy'igihe nibaza bitaracyaho usanga hari ibintu bijyanye n'ukuntu igisata cyomenyekana mbega nibande bo kimenyekanisha iyo bitarabaho urumva bice bigora kugira ngo abantu baheze bahunde icyo gisata ariko kandi ugasanga n'abasanzwe bakora muri icyo gisata babikora uko babyumva cyangwa ugasanga nta bumenyi basanzwe bafise bukwiriye ukasanga rero n'igihe babikoreye ukajya nabi ndetse n'igihe ibibanza bimwe bimwe bitunganije ugasanga ntibitunganije ku buryo byokwega ingenzi nk'uko byategereza rero nibaza ko iryo tegeko rimaze kuhajya bivuye ku cyari kubikira ry'ibikorwa bagiye gukora nivuga mu mijyi yose kugira ngo haba kuva ku nzego zo hejuru gushyika hasi umwe wese amenye mbega intera ntibatereya kugira ngo ibintu bike mu ngiro yari yahe mbega abagwiza cyangwa afite uruhare rwahe mbega abenegihugu basanzwe baba hasi y'ibyo bibanza bisanzwe birangurizamo ibyo bikorwa bafite uruhare rwahe mu kubikingira kugira ngo bane nibaho ndetse bakamenya mbega ni igihe cy'ukora kugira ngo ibibanza nabyo bibanze n'ibihurumbikwa twebwe nk'abenegihugu dutandukanije bane rero nibaza ko igihe izuba rihari bizafasha gukemura ibintu byinshi hanyuma umuntu wese amenye icyo ahamagariye gukora ndetse n'abatabizi baheze bamenyeshwe icyo iki gisata kidufitiye ibyiza kidufitiye n'akamaro kidufitiye ndetse n'aho twashyika mu gihe twese twashyiramo ingufu tugashyiramo umwete kugira ngo igisata gitere imbere hanyuma na leta igaheza igashyiramo uburyo bukwiriye kugira ngo ibishoboka byose bikorwe ibyo bidashobora gushyika ko ijyaho akaryo kugira ngo bashobore kubanza bagashyiramo uburyo
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Richard ku murongo Richard uratwumva
yego ndabumva
Richard uri he
ni muri Zambia
ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro ushikiriza abatwumva
cyere cyari icyumviro nashikiriza kuri abo batumire ntabwo yego aramutsa batumire batumire muri kino kiganiro mwateguye radiyo y'ijwi ry'Amerika
ndarakumva
ego ndeshinzwe nashaka gusukiriza ndabasaba kuri aba bagezwe yuko ufite isata cyo guteza imbere iby'ingenzi yuko babikomeza cyane kuko tugiye kuraba haba bino bihugu turimo nko muri Zambia nk'akarorero birazana ingenzi nyinshi cyane nkabasaba yuko nta miserevu bashobora kuhateza imbere bakahubaka bagasubira kuhasanasana baka agira nyine ikibanza kiza kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi kugira kiza n'ingenzi nyinshi cyane kuko turaje nka mizezi za n'ukuntu zikeguye kuko byari bikwiriye ngo bakwiye gusubiramo bakagitegura neza bakamubaka ibyerekeye inyubako kugira ingenzi zize ahantu hameze neza cyane kurusha uko zifashije ubu hama n'amashyamba bakabandanya bayakingira kugira ibikoko biriyo ntibandanye gupfa ibinyabuzima byose bibandanye kubaho neza cyahise cyumviro nasikiriza no kubasaba yuko bobishyiramo ingufu nyinshi cyane bagerageje kubumva muri iyo minsi neze hariho igihugu cyemeye yuko gishobora gutera amahera mu byerekeye ishyamba, ubasabe yuko ubandanya basaba ni mu bindi kugira ibintu bitera imbere kurusha, kuko igihugu kitagira ingenzi ntigishobora kuronka amadevize. Byari ibyo. Murakoze.
Murakoze, turabashimiye. Theogene nawe nyine aratwakuye. Theogene, uratwumva?
Neza.
Theogene, uri he?
Ndi Uganda.
Ufise akabazo canke icyumviro?
Ah, icyo nashaka kuvuga.
Yego.
Hello?
Ndabumva.
Icyo nashaka kuvuga kuri abo batumirwa.
Muduge.
Nashaka kubabwira urebwe nk'Uburundi mu by'ubukerarugendo, kuko ari byo nabonye uyu munsi tugomba kuvugaho. Bafatiye akarorero nko ku bihugu by'ibituranyi nk'iki cya Uganda cyangwa se u Rwanda, ubona banabishyizemo imbaraga cyane cyane ku baturage, bakamenyesha abaturage akamaro ubukerarugendo bubafitiye, cyane nko ku musaruro ubivamo n'abaturage b'ibyo bihugu bajya babonaho, nko kububakira amashuri, kubazanira amazi, kubakorera imihanda. So abaturage bamaze gusobanukirwa neza akamaro k'ubukerarugendo, cyangwa se ka biriya bintu byabo, amazi cyangwa se amashamba, ziriya nyanja zisurwa cyane cyane urebye nka kiriya kiyaga cya Tanganyika, ubona Uburundi butabishyira mu imbaraga cyangwa se ngo bubisobanurire abantu baturiye, kuko nabonye bagenda batura basatira ikiyaga, ariko ugereranyije nko mu Rwanda ubona wahasize metero 50 uvuye ku muturage ujya ku kiyaga, ariko i Burundi nabonye bari hafi no kugera ku mazi. So ntekereza u Burundi nabwo bukwiye kubishyiramo imbaraga, cyane cyane bagashyira imbaraga mu kubisobanurira abaturage kugira ngo bamenye akamaro kabyo n'agaciro bibafitiye. Murakoze, igitekerezo cyane cyane icyo ngicyo.
Turabashimiye Theogene. Ku kibazo cya Richard, nagomba ndababaze Audace ndabahawe yavuze ku bijyanye n'igisata cy'ingenzi inyene gifise ikizana inyungu cyane mu butunzi bw'ibihugu, yavuze ku byerekeye mise vivant ngo arikwiye kugarukirwa ngo kurushiriza ngo bakayiteza imbere kurushiriza. Icyo cyumviro cya Rishya mukibona gute?
Ndabumvise neza, sinzi ko musubiramo.
Richard ya shikirije cyumviro aravuga ko igisata cyo guteza imbere iby'ingenzi ngo igisata cy'ingenzi kizana inyungu cyane ku bihugu muri rusangi, aravuga ku byerekeye Burundi ko mise vivant ngo yari kwiye gusubira ngo gutezwa imbere kurushiriza nguko ibintu bimeze muri iki gihe. Ngo ico cyumviro mukibona gute?
Ego murakoze, narishara koze. Iki kigo cyitwa mise vivant nibyo cyari kwiye guteza imbere gusumba uko bisanzwe kimeze, ariko ni kigo gisanzwe gitunganywa na bumwe mushikiranganji. Nibaza ko bakwiye kuraba ukuntu icyo gitunganywa neza kugira ngo giteze ingenzi gusumba. Nibaza leta nifite navuga iki kibazo mu minwe, kuko ikigo gisanzwe gifukira ubushikiranganji. Rero hamwe ubushikiranganji bivanye n'ubushobozi bwako, hamwe bushobora kugitunganya neza gusumba cyangwa bidakunze naho bagaha abanyamitahe bandi bakagitunganya ndetse ko biba bize gusumba, kuko ni ikigo urabye gifite ubushobozi bwo gukwega ingenzi, kuko hasanzwe harangurirwa n'ibikorwa bitandukanye, ibikorwa bijyanye n'akaranga cyangwa ibikorwa bijyanye no guhingura ibintu, navuga byerekana ishusho y'u Burundi mugabo dukoresheje amaboko cyangwa imino, ariko kandi hasanzwe harimo n'ibinyabuzima bitandukanye. Rero nibaza ko hamwe hobaho umuntu agitunganya neza cyangwa leta ikagitunganya neza icyo kwera ingenzi neza gusumba uko bimeze ubu, kuko uko bimeze ikimeze ubu ntibishemeye kongera itunganyijwe.
Nawe Marc Rugerinyange, ku kibazo cya Theogene yavuze ko ari muri Uganda yavuze ko Burundi ubigereranyije kujanye n'ingenzi ukagiranya na Uganda n'u Rwanda reka tutibagiye ibihugu bimaze igihe kirekire byaramenyekanishije cyane ibyerekeye ingenzi bya Tanzania na Kenya mu bihugu biri mu karere kacu aravuga ngo cyane cyane ku banyagihugu ngo barakwiye gusigurirwa akamaro ngo bibafitiye ibyerekeye ingenzi ngo kubazanira amazi amabarabara amatara ikabateza imbere aravuga ko ngo kukiyagatanganika ngo kwiye ngo ko abanyagihugu basigurirwa bakamenya ko batokubaka ku nkengera zacu hariho inetero zotegekanywa kugira bashobore kubaka ntibegere amazi mu ico cimvuro ca Theogene mukibona gute muri make
murakoze icyumviro cha Theogene ni ciza kandi nagomba kubamenyesha yuko kiriko cakorewe ko hari hamaze gushigwaho izo twakwitimenyetso amadorne ntarengwa mu kubaka uvuye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika imetero 150 hari ibirometero bitari bike bimaze gukogwa byerekana yuko munsi yaho hatubakwa ubu naho hariho igipimo bategerezwa gukorera ko ibyo twita kote urabona nk'ikiyaga cya Tanganyika kaje Bujumbura turi ku byo bita imetero 170 ibyo twita kote d'alerte ibyo rero nibyo turiko bariko barakora kugira ngo barabe igiharuro ntarengwa cokorerwa ko kugira ngo naha amazi yoduga yagira ibintu yonona by'abenegihugu muri ico gihe rero bizamara gukorwa bikanonosogwa abantu bazoba bafise aho bagera akarindi ntarengwa kiretse mu kubaka munsi yaho hazoba hariho ubuhinga bwategekanijwe kugira ngo bishobore gufasha abenegihugu rero abanyagihugu barasiguriwe neza barazi yuko ayo mazi yonona kandi baramaze kubibona rero urazi yuko umuntu yama ariko arafasha abantu hariyo basaba babizi ubushikiranganji bubijejwe bwama burumbika abantu kugira ngo bafashe abo bantu babereke ibyo bakwiye gukora kandi n'amazu yononekaye birabereka neza aho uno munsi hagera ariko bishishikara gukogwa ubushikiranganji bubijejwe bari muri byo barasigurira abantu iminsi yose kuko urazi yuko amazi ntawumenya igihe azozira ibintu ibirere birahindagurika natwe twagiye muri ibyo bice by'ihindagurika ry'ibihe ibyo twita deregulement climatique twarashikiriwe hanyuma rero imvura ikagwa ku rugero runini bigatuma amazi aduga ibyo nabyo rero bisaba ko ari ukwamiza ko barabikora hanyuma rero kandi abanyagihugu bazokumva neza ko aho hantu naho amazi yoduga hashobora kugira akamaro mu bundi buryo hubatse ku buhinga bwizwe neza bwa none nk'uko no mu bindi bihugu babikoze murakoze
metode aradoteye akamo metode urihe
ndi muri Gambia
wanyarutsa nimba ari kibazo canke cyumvira ushikiriza
okay murakoze heri je cyane ngo mashikirize bijanye n'ibyo pesa mapotinge kuri jinja amerika ni kuvuga yuko kugira ngo uburundi bumenyekane ibijyanye n'ibintu bya turizime biracagoranye bamwe na mbere ndabyo ko mutabyemere igihugu kiracari hasi no tugiza fate nk'umuntu no tugira nk'amahoro no tugiza mu bintu by'imvururu ni kuvuga yuko ikiyaga Tanganyika tuwe tugize hajya ibikomeye n'ubutunzi kenshi na kenshi bavuga ati harimo imari nyinshi mu kiyaga cya Tanganyika kandi kubaho gishobora guteza imbere igihugu cy'u Burundi nibyo bamwe na mbere abategetsi kugira ngo tuzobone ati igisata kigejwe bifatiye bya bintu bya turizime y'ingenzi ni ukuvuga yuko ikayo itegura gihugu kuko n'umuntu aje banza kigewe ndi muri Kenya ubu mu Burundi hari amahoro hari n'umutekano adoda agenda yiruka aza kumeze muri Tanganyika kujya akayaga kujya n'umukeke waho atifate tifate n'utundi tundi ariko ndoza ati ok n'utundi bwaho cyangwa n'amahera yaho yarabije n'agaciro abarota biyikanga bizeye icyo kintu iyo muri gigenzi turabona yuko tukiri inyuma rwose turacyari inyuma mugabo intambwe n'ubukebuke intambwe n'ubukebuke
murakoze
turimo yuko igihugu igihugu niyo mazeba dutegure hataheza cy'imyaka mike imyaka cumi n'itanu ibintu bijyanye n'amaperizi mikureri biracyari inyuma cyane aho imyaka cumi n'itanu dufate ari utugire nk'akayaga rero ngahadura nk'iyindi myaka cumi n'itanu iriyo poste yanyuma zije ko ibaze niho igihugu kimenyekana abantu bavuye mu Kongo
murakoze
Tanganyika Tanganyika ari umukeke urabona ko Tanganyika ari ya mbere isohora umukeke
munyarutse muheraheze muheraheze metode muheraheze
rero icyo ndagomba mwerere ni ukuvuga yuko mu gihe tukiri ku iterambere ryo kumenyekanisha dufate nka Tanganyika n'ibindi bifata bijyanye no guhumbirwa n'abantu tufate bazikora bukebuke bakazikora bukebuke mu gihe tugenda tuzigira tugenda mu mahoro amahoro yaza
murakoze
iterambere ryo kwiyongeramo mu gihugu bamaze kwitegura
murakoze
bamaze kwitegura kuko umuntu agenda yavuga ati gukurikirana hariyo
turabashimiye metode turabashimiye ku cyumviro cyanyu murakoze cyane imbere ko turangiza nagomba mbaze Audace ndabahawe muri make cyane ibiharuro bitangwa n'ibanki y'isi yose byerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ingenzi zagendeye Burundi zirenga gato ibihumbi amajana atatu ibiharuro byagabanutse cyane mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri bituze ku kiza cya covid cumi n'icyenda bikaba byemezwa n'umuyobozi w'igisata cy'ingenzi mu Burundi no kuba abarundi bavugwa ko batagendera cyane ibibanza by'iratiro mu gihugu cyabo mwo bivuga ku iki muri make
murakoze cyane ego twege igihe twatangura ishami ryacu intumbero ya mbere ari kugira ngo duhimirize abarundi na cyane cyane kugira ngo bakunde ibyiza by'igihugu cyabo ego tu kuva dutangiye gukora turabona ko ari intambwe ishimishije ko turabona ko abarundi bari kurabyitabira n'atari benshi mugabo nk'ubu kuva dutanguye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda kubona twatangiye gukora neza turabona ko tumaze kuba dufasha nk'abarundi bashyika amajana abiri na mirongo itanu gushyika uno munsi ibyo ntibyari bimenyerewe imbere yaho ntibyakunda ariko turabona ko abarundi bariko bara naho biga bukebuke turabona ko bariko baratega intambwe nibyo mu gihe abarundi batafata mu minwe isata bijyanye n'ingenzi na cyane bwa mbere mu gutembereza ibibanza bonyine ndetse bagafasha no mu gufata ibyiza igihugu gifite kugira ngo dushobore kwiga ingenzi byogora ko mu by'ukuri dushobora guteza imbere kino gisata nicyo gituma twe twafashe iya mbere kugira ngo duhimirize abarundi hanyuma nibakwe twagiriye kubona nyakubahwa umukuru w'igihugu nawe mu karuhuko kiwe yafashe akanya aratembera muri ibyo bibanza by'ibibanza bitandukanye twizere ko byatumye abarundi benshi bumva ko nabo nyine bahamagariwe gukurikira ku karorero kwa kubaha umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ndetse n'abandi bategetsi ko bafatiye iya mbere mu gukurikiza ako karero keza yatanze sinibyo gusa yaciye abona kimbere ibyo ishuri kibutse kugira ngo cyose ntibyayeje amategeko atatorwa cyangwa mu gutora navuga amahera ashyirwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ko nicyo gisata cyoshyirwa imbere kugira ngo gisata cy'ingenzi kibana n'igitembere
murakoze cyane murakoze barabatumire Audace ndabahawe ayoboye igisabo tours ishyirahamwe ryigenga gishinze guteza imbere igisata cy'ingenzi mu Burundi mu gahaka ry'abanyamahanga kuko kugendera ibibanza by'iratiro mu Burundi na Marc Rugeninyanga akorera ishyirahamwe group ASEK rikora ibikorwa byo kubaka akabamize amaze imyaka 15 akurikirana ivyerekeye kiyaga Tanganyika bompi bari Bujumbura mu Burundi batumire ndabashimiye nshimiye namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro muri isanga twako tuvuga ku bintu Burundi bufise byinshi byo kurata kubijyanye n'ivyerekeye ingenzi murakoze dusubire rero tubibutse ko bakunzi bacu ibiganiro byacu bibandanya kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira ndabifurije mwese ibihe byiza.